Urakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda FM 104 n'ibice 3.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene, aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda, baba abaturage basanzwe, baba abakorera leta.
Uyu ni Diane Rwigara wafashe icyemezo cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ntimucikwe kandi muri iyi minota 30 n'ikiganiro cy'ubuzima. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia. Aho umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta no gusanura Abbas Abdullahi Sheikh Siraj yapfuye ahitanywe n'amasasu kuri uyu wa gatatu. Nur Jamal Farah, umucamanza mukuru mu gisirikare, yatangaje ko abajejwe umutekano wiwe biketse ko imodoka yari inyuma yari itwaye mu kamikaze. Umushikiranganji ajejwe kubumenyesha ikanisha makuru yatangaje ko baza batanguye amatohoza. Siraj yari afise imyaka 31, niwe yari umushikiranganji muto mu myaka mu bagize leta ya Somalia. Yakuriye mu ikambi y'impunzi y'Dadaab muri Kenya. Ni muri ico gihugu kandi yakurikiranye amashure yiwe, hakaba yari yatahutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2011. Muri Mali, umuntu umwe yapfuye, abandi 9 barakomerekera mu gitero cikekwa ko cyo cakozwe n'umuhari wa leta ya Kiislamu kuri uyu wa gatatu mu ikambi y'inteko za ONU ziri muri ico gihugu ca Mali. Uwo yahitanywe n'ico gitero ntaramenyekana igihugu aturukamwo. Nayo mu bakomeretse harimwo umusirikare aturuka mu gihugu cya Suede hamwe n'abaturuka muri Libya. Gushika ubu nta mugwi uritira ico gitero, yamara umugwi wa ONU umenyesha ko cyari gitero cy'iterabwoba. Tubutse ko umuhari Al-Qaeda wari wakoze igitero kuri ico kigo mu mwaka uheze w'2016. Inteko zijejwe amahoro n'umutekano za ONU cyo kimwe n'abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa basanzwe baraho muri Mali mu gikorwa cyo gutuza abagwanyi banyuma basigaye mu buraruko bwa Mali. Yamara buhoro buhoro abo bagwanyi barasubiye kwigarurira ako karere mu mwaka w'2012. Abo bagwanyi kandi bakaba barashwiragiye no mu manuko bwa Mali mu karere igihugu cya Mali gihana umupaka n'igihugu cya Burkina Faso. Igihugu cha Cote d'Ivoire kizorungika abasirikare bacu bashika kujyana 50 mu gihugu cha Mali kwifatikanya n'inteko zishiramwe mpuzamakungu ONU MINUSMA mu gisagara cha Tombouctou mu buraruko bw'icyo gihugu. Ibyo byatangajwe kuri uyu wa gatatu na General Touré Sekou ayoboye igisirikare cha Cote d'Ivoire. Uwo mutegetsi mu gisirikare avuga ko ari ukwiyemeza gukomeye bivuye ko ari bwo bwa mbere igihugu ciwe kirungitse abasirikare bajeje kugwana muri Mali. Muri kahise, igihugu cha Cote d'Ivoire carigeze kuba gifise uruhara n'igihagararo gikomeye mu karere ko muri Afrika y'uburengero. Muri kino gihe ico gihugu kiriko kiragerageza gusubira kugira uruhara rukomeye muri ako karere, ni mu gihe kandi kiriko kiragerageza kuva mu ruhagarara rwa politike kimaze mu gihe kitari gito. General Touré Sekou avuga ko ugukorera hamwe kw'amakungu gukenewe cyane muri iki gihe bivuye ku bibazo by'iterabwoba. Abahinga mu by'amashuri hano muri Leta Zunze Amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya Amerika. Ibyo babitangarije mu kigo cy'iradio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mahanga bafise icyo bungura ku buzima bwa Amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza. Mu kiganiro kigenewe iby'inyigisho muri Amerika, Amanda Bennett, umuyobozi mukuru wa radio Ijwi rya Amerika, yatangaje ko ku munsi iyo radio yakira ibibazo by'abanywanyi bayo kubijyanye n'inyigisho muri Amerika. Bennett yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwene ico ariyo guhuza abantu bo mu mihinga itandukanye n'abahinga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi nka Facebook na satellite. umwe mu bariko barakurikirana ico kiganiro turuka mu gihugu cy'Ubushinwa yabajije ico bakiriko kirakogwa kubijanye n'itegeko ryo kubuza abantu kwinjira muri Amerika. James Dorset, umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mu mahanga muri kaminuza ya Michigan, yishuye avuga ko ibigo by'amashuri byipfuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri. Mwamenya ko ico kiganiro cari giteramijwe n'abayobozi mu bisata no mu makaminuza atandukanye hano muri Amerika. Leta ya Afghanistan isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cayo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihaye yumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri Afghanistan. Dawlat Waziri, umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi, amenyesha ko ari hamwe Amerika itanze intumbero nshasha nk'uko yabisezeranye igashigikira umugambi washikirijwe na Leta ya Afghanistan w'imyaka ine. Abanyagihugu ba Afghanistan ngo bashobora kwizera bagashima ibyo rangurwa n'igisirikare cyabo. Ni mu gihe Leta irongowe na President Donald Trump iriko irasubiramo ibijyanye n'imigenderanire ya Amerika na Afghanistan, ahari abasirikare bayo bamaze y'imyaka irenga 15. Abategetsi ba Amerika na Afghanistan bakaba kandi baraganiriye baragiranye umubonano wo gutunganya intambwe zikurikira. Muri Afghanistan hasanzwe hari abasirikare bishyiramwe utabashika ku 13,000. Muri abo abashika ku 8,400 bakaba baturuka muri Amerika. Abo basirikare bafise igikorwa cyo gushyiraho abajejwe umutekano muri Afghanistan bashika ku 300,000.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi President Benjamin Mkapa ziri i Bujumbura bazahamara iminsi itatu baganira n'imigwi itari yatumiwe yarusha. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Izo ntumwa z'umuhuza Benjamin William Mkapa ziriko zibonana n'imigwi itari yagize amahirwe yo gutumirwa mu biganiro biheruka kubera yarusha muri Tanzania. Iyo migwi igizwe n'abakenyezi bamwe mu banyepolitike, abaserukira amacengero n'amadini, hamwe n'amashyirahamwe yigenga n'urwaruka. Ingingo y'umuhuza yaje nyuma yaho imigwi imwe yidogeye ko yakumiriwe mu biganiro bihuza Abarundi. Ambasadori Francis Mondolwa arongoye intumwa za Mkapa yibutsa ko ibibazo bikomeye bitegerezwa gutorerwa umuti n'Abarundi ubwabo.
All the stakeholders agreed with the proposals presented to them for discussion. However, some of them
ahagira ati abegwa n'ibibazo by'Uburundi bose bahurije ku byo beretswe boganirako. Nubwo biri uko, bamwe muri bo bashikirije ko umuhuza yirengagije umuzi w'indyane aricyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Mbere inzego zimwe zimwe bavuga ko zitemewe n'amategeko. Icyiyongeye ko ni ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro aho n'umugubi jejwe wamaze kugenwa. Hejuru y'ibyo, amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha ashobora guhinyanyurwa. Nicyo gituma ibibazo byose bitegerezwa kuganirwa ko n'impande zose.
All these issues have to be discussed by the parties to the conflict.
Abatumiwe barashimishwa n'urugendo rw'izo ntumwa. Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira bashike kwiterambere rirama n'umwe muri bo.
Kubishima kuko muri kibazo cy'u Burundi urabona hariho ibintu byinshi byagiye bizeravugwa, haravuga ati abantu bo kwicarana n'aba, haravuga ati ibi n'ibi n'ibi. Igihambe twari ko mu ndi ni nyishu abantu baza barashikiriza ku bibazo. Naho yo gusanga Bujumbura, naho yo gusanga hariya mu huriri ya Arusha, igihambaye nuko ivyo bibazo inyisha shaka zimushikira hanyuma gaheza rakagaragura akaraba. Turimvira yuko uko yabivuza byati imigwi yose nigende igira icishikirije ku bibazo n'inyishu babona bushikiriza kuri ibyo bibazo. Bavuze ko ashobora kugira imigwi bari hano bashobora kuba nabahuza nko mu byumviro ngo bishikiriza hamwe, naho gumuntu mukabona ati jewe ndabibona kuje nyene mugabe igihambaye nuko iryo jwi ryawe kuri ibyo byumviro urishikiriza akaryakira.
Umukuru wa Parseme anabona ko ibyumviro bizova muri uwo mubonano bizoha umuhuza intumbero fatira ko mu biganiro byimirije Arusha.
intangamarara imutuma yumva cyane ikibazo ikamutuma abona n'ivyumviro bikuru bikuru bikunda gusohoka burya rero cyo imutuma mu citwa sesiyo gena zotuma kuyarusha rero nyayo yamaze kuvugana n'abakuru b'ugukumbure kisha kiza ari simuse kuko kiza yaramaze kubona ivyumviro bihagaze bishobora gutuma inyishu mu Burundi iboneka mugabo ubonaho kugira umuntu wese ashe kuronka kanya kugira icavuze nayo ni ntanga marara nuba ko ari nziza mwakumbure ni hagera muri nanka nta kujya rusha azaba amaze kuvyegeranya hama batume ko kandi yabivuze ico bita session nkuru izoba izotumwa ko kizotinda ikaba
mu vyabatumiwe basabwa gutanga ko ivyumviro harimo ibibazo by'umutekano itabuka ry'abarundi bahunze igihugu ibijanye n'agataya kazi na muntu n'ibindi bazomara iminsi 3 bashikiriza intumwa z'umuhuza ibyo bivuza ko yokorera ko ku bibazo bitandukanye mu biganiro bizosubira kubera yarusha Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu Rwanda Diane Shima Rwigara Ifura yuwahoza ari umunyemari ukomeye Asina Paul Rwigara yaraye akoresheje ikiganiro n'abanyamakuru I Kigali atangaza ku mugaragaro ko aziyamamariza kuba perezida wa Repubulika nk'umukandida wigenga mu matora azaba mu kwezi kwa munani gutaha. Eric Bagiruwubusa yakurikiye iki kiganiro araduhiye inkuru.
Umwari Diane Shima Rwigara umaze gutangaza ku mugaragaro ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka azabikora nk'umukandida wigenga n'imfura y'uwahoze ari umunyemari ukomeye mu Rwanda Asinah Paul Rwigara uyu yapfuye mu 2015 ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Diane Shima w'imyaka 35 y'amavuko ntahazwi mu bikorwa bya politiki afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'imari n'icungamutungo. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko mu myaka 58 ishize nta butegetsi bwigeze busubiza ibibazo by'ibanze bireba abaturage. Umva zimwe mu ntenge zikomeye abona ku butegetsi buriho.
Hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda birimo ubukene aho abantu bicwa n'inzara mu turere twinshi tw'u Rwanda, akarengane mu byiciro byinshi by'abanyarwanda baba abaturage basanzwe baba abakorera leta baba abikorera ku giti cyabo. Reka mvuge ku banyamakuru kubera ko nimwe muri aha aho usanga nta bwisanzure buri mu itangazamakuru. Umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza. Ikindi kibazo ni ikibazo cy'umutekano aho abantu baburirwa irengero abandi bakicwa abandi bagahunga igihugu. Ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro gifite umutekano aricyo u Rwanda rugenderaho kandi abantu bicwa abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke abandi banyerezwa.
None niba nenga bimwe mu biriho yabazanye politika iki
politike idaheza ihaburi wese uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bye ishingiye cyane cyane mu bitekerezo biturutse mu baturage bigamije kubaka. Buri munyarwanda wese hatitaweho kucyo yaba aricyo cyose afite uburenganzira mu miyoborere y'igihugu cye. Buri munyarwanda wese agomba kugaragaza ibitekerezo bye bigamije kubaka agatinyuka akavuga ukuri kandi ntabizire. Kutumva ibintu kimwe na leta ntabwo byagombye kuba icyaha gikwiye gutuma umuntu ahohoterwa.
Umwari Diane Rwigara mutse yujuje ibisabwa kemererwa kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntakabuza ko yahangana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 kuri uwo mwanya. Uyu mwari ngo icyubona araribonye buke muri politiki n'ikimuteye impungenge.
Ese abo bitako bafite experience muri politike ubu batuyobora ntibatuyobora ariko hakaba hari iki hari ibibazo byinshi byugarije abanyarwanda. Kuvuga rero umuntu afite experience muri politike ngo nibyo bizatuma cyo mu bibazo ahubwo nibyo bibi kuko uko umuntu agenda agira experience ni nako agenda yibagirwa abaturage. Rero igikenewe mu Rwanda ni umuntu wumva abaturage.
Diane Rwigara atangaje ko aziyamamariza gutegeka u Rwanda mu gihe mu mpera za 2015 abanyarwanda batoye kamaramaka ku mpuza ndengo ya 98% basaba ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivugururwa mu ngingo yaryo y'101 bagakomorera Perezida Kagame ngo azabashe kongera kwiyamamariza gutegeka. Uyu ushaka kuba umukandida wigenga yibukije amwe mu magambo mukuru w'u Rwanda yavuze ko igihe yabura umusimbura byaba bigaragara ko yategetse nabi. Kuba rero magingo y'ibya Perezida Kagame byarabaye ikinyuranyo nabyo Diane shimageze icyo abivugaho.
Iyo igihe cyo gutanga ubuyobozi kigeze bitwaza ko ari abaturage babasabye ko bakomeza bakabayobora ugasanga abaturage rubanda rugufi aribo bigizeho ingaruka mbi nyuma kugira rero ngo uwo muco mubi uranduke nuko komisiyo y'igihugu y'amatora ikwiye kutabogama igahama hirwe angana buri wese ushaka gutanga kandidatire ye abanyarwanda akaba aribo bihitiramo ibibabereye icyo leta ya FPR itashoboye gukora mu myaka 23 ishize ntabwo izagikora muri imyaka izaza
Umunyemara Sina Paul Rwigara kimara gupfa umuryango we wakunze kumvikana mu bitangazamakuru wiko mu butegetsi ko buri nyuma y'urupfu rwe abanyamakuru bashatse kumenya niba uyu mukobwa utamenyerewe mu bikorwa bya politiki kuba yayinjiyemo bifitanye isano n'urupfu rwase
ibyabaye ku muryango wanjye nasanze atari twe twenyine nasanze ibibazo twaciyemo ari ibibazo abanyarwanda benshi bacamo niho rero niyemeje gushaka inzira nabona uko nkemura ibibazo byugarijwe n'abanyarwanda benshi kuko ntabwo ari famiye imwe gusa n'imiryango myinshi
Umwari Diane Shima Rwigara abaye umunyarwanda kazi umwe rukumbi ugaragaje ubushake bwo gutegeka u Rwanda yiyongereye ku rutonde rw'abandi banyarwanda bamaze kugaragaza ubwo bushake mu kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ateganijwe mu kwezi kwa munani nk'umukandida wigenga ni nyuma ya Bwana Philippe Mpayimana wabaga mu Bufaransa nawe uvuga ko aziyamamaza nk'umukandida wigenga hari kandi Bwana Frank Habineza kwiturufu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ndetse na Padiri Thomas Nahimana ubaba mu Bufaransa uyu nawe uri kwiturufu ishyaka ishema ry'u Rwanda amaze gukumirwa ubugira kabiri adakandagira ku butaka bw'u Rwanda ngo abashe kwakorera ibikorwa bya politiki kugeza ubu abasesengurira ibintu hafi kuri politiki y'u Rwanda bemeza ko hataraboneka umuntu ukomeye muri politiki uzashobora guhangana bya nyabyo mu matora y'umukuru w'igihugu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi kwiturufu ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, abantu batatu baraye bahitanywe n'impanuka y'imodoka yataye umuhanda iragendera abagonga bigendera ku ruhande rwawo. Ku mutumba wa Gikomero muri komine Vumbi intara ya Kirundo ababibonye bemeza ku imodoka yari ifite umuvuduko ukabije Jean Bosco Ndarurinze yatwoherereje inkuru
Iyo modoka yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu niyo mu bwoko bwa Toyota Hilux yariko ivaye ingozi igana mu Kirundo umwe mu bari hafi yaho iryo sanganya ryabereye yemeza ko umushoferi yariko agendera mu muvuduko munini
imodoka yagiye muri speed ndende iva ku masanganzi yarimo irajya mu Kirundo hanyuma urabona hajya hari n'ikorosi yari ya mushoferi yamaze kurikata hanyuma arikase ariko imodoka yiruka cyane hanyuma amaze gukata iyo korosi ikigonga ibi amabuye hanyuma hari abantu bahagaze reba abadamu umwe yari marabaza mugenzi we ko yoza kumuguzo mugurira agatoke kuko umudamu umwe avivumbi uyundi abahahete bakivugana ivyo imodoka ikiraza irabagonga yagonza amabuye hanyuma irabahitanisha mu sanzu bari hajya yabanje guhitana abantu amaze gupfa batatu nibo bajanye kwa muganga ashobora nawe ko bayo kwitaba Imana
Ku mutumba wa Gikomero ahabereye iryo sanganya hari amazu menshi y'ubudandarizo n'ubunywero impande y'ibarabara rya kaburimbi kubera umuvuduko muremure w'imodoka hari zihasha abanyagihugu baho bavuga ko badasiba kwicura amasanganya
oya muremure cyane nta ugenda buke buke ugenda ku muvuduko ndonetse ne kugira byinshi ko je byinshi ndabibona ko nabandi babibona Nkubiye go pakira gutege mbaze bindi bindaza abanyenyesha kugumaza vyinshi gusimuruka ziriruka zabiza amashire hamwe zabe zigenga abapakira bose ni mwoto
umva wibiteze ba ubayihaga ufinyaga urutu zikunda kwashanye n'izigenda mu mvuduko munini ngaha njya kesho tuzibonye turi ngaha turiro
barasaba inzego zibijejwe gukurikirana cyane ikibazo cy'umuvuduko w'imodokari mu ibarabara bagasaba no gucunga cyane abagendesha ibyuma basomye utuyoga ko batarengeje urugero
bagasaba kugabanira umuvuduko mu ibarabara
mu bisaba abandi
tisaba abajeje umutekano w'ibarabara intwara ko bashaka itegeko ryo guhimiriza kugira ngo abantu baze baragenda bukebuke kugira amasanganya ntabemeje kurabye nk'iri sanga ryabaye umuvuduko abaye muremure byo babyiza habaye itegeko yuko imodoka zikagenda kuri arere nto cyane kubera yuko ziteze amasanganya kubera ari kwiruka
tubasaba yuko barabe ko abantu batwara imodokari zigenda ko ugabanya ibinyobwa ko ariho benshi bakunda amakira amagisita ko babanyoye inzoga ibyo nagize ingwanje ubundi ku mushoferi araho yagize ikibazo aragonga umuntu cyo twako umuntu kandi agonga umuntu mekanivu kugira ngo nagiye kumuvuza birananga cyane birebire kandi nabonye uko yagize ko
aho twashika habera iryo sanganya inyamiramabi yari yashitse gutohoza icyateye iryo sanganya mu gihe abanyagihugu bemeza ko ryavuye ku muvuduko munini uburongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko inyamiramabi igikora amatohoza ayo matohoza akaba ari yashobora kwerekana icyateye iryo sanganya nkuko urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo abimenyesha mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
uruhagarara
urahumiwe bega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
Banirumve ko
Unje kwisuka mu bitanda Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana Ishwi da
Abo ukaguhagararira ineza
Twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone Jongira nisinye
Abandi bahise mu rukundo
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose Ivyuko uri umusereko nanje nka umurengero Mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima.
Iyo ngwara ya fever typhoid ni ngwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi, iramutse ifasha umwe ishobora kurandagata arico gituma nk'umakambi y'impunzi abantu bohagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ngwara ivako n'ibimenyetso biyiranga.
Fever typhoid ni ngwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Iryo suku rike rero rigatuma agwari yongwara ikaba yongwara itegwa n'agakoko bita salmonella agakoko rero niko gatera yongwara bita fever typhoid
ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko yigwaye n'ibi
hariho umuriro ariho bituma canwa umuntu agashuha kageza nko kubipima 40 degrees celsius hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe akababara munda akagira constipation canke diarrhea ahanini ibimenyetso ni nk'ivyo bishobora kukumva akumva ko yafashe
ibimenyetso vya fever typhoid bishaka gusana n'ivya malaria ariko hariho budasa nk'uko muganga James Mukama abitumenyesha
ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane ariko kuri fever typhoid umutima uragabanura gutera Icyo nicyo kimenyetso hanini kigishobora gutandukanya malaria na fever typhoid. Ikindi cya kabiri ni urugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fever typhoid cyangwa malaria. Malaria yo izabukwi na bukwi iranyaruka ariko fever ashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso.
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyongwara icihutira ari kuri kwa muganga bakamusuzuma.
Yo nyarukira kwa muganga. Bakamusuzuma babonye no vuga re resultats zavyo bagaheza bakavuga yuko ari fever typhoid canke yuko yafashwe na malaria turamwandikira imiti ariyo antibiotique kugira bishobore kumukiza ibimenyetso by'iyongwara ariyo miti ishobora kumutuma akira iyongwara ica kabiri no kugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyongwara no kurinda n'abandi babana kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda kubera isuku isukurike ariyo bita maladie de Messare muri ico gihe umuhaye imiti nweze ngo wongere umwigisha inge nashobora kuyirinda no kurinda abandi ahanini anihandi umuntu acaguma agwara akaguma avuga ngo fievre typhoide ntabwo ikira.
Muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fievre typhoide naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko makambi y'impunzi.
Cyambere kunywa amazi atetse, cyakabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twasugumwe, icyagatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani, ibikombe n'ibindi. Icyakane ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bateza kubiteka neza bigasha, kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Iyo ngwara ya fievre typhoide rero nkuko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ingwara ikira iyo ivuwe neza. Asaba abariko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugambi ugwego gushyiramwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gwashize ahagaragara nuko igihugu cya Korea ya ruguru giheba imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistik. Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye utwigoro tugenewe guhagarika iyo migambi ntaco twashitse ko ivyo bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson mu ijambo yashikirije mu gwego gwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yatangaje ko ibibazo Korea ya ruguru ishobora gutera atari agaseseshwa muri kuvyerekeye ibihugu vya Korea yepfo, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko igihe cose Korea ya ruguru igerageza ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile, Korea ya ruguru ituma haba umutekano muke mu karere ka Aziya yo mu buraruko bushira ubuseruko no mu bindi bice vyo ku isi. Rex Tillerson avuga ko mu gihe kirekire cyane amakungu atafashe ya mbere mu kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru. Yatangaje ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Yasubiye kuvuga ko igihe cyo kwihangana cyarenganye. Avuga ko kubandanya kwifata kuvyerekeye Korea ya ruguru ari ukuvuga kwemera kw'ico gihugu kigira ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko igihe kigeze ku bihugu byose bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi biremera kurushiriza Korea ya ruguru kugira ihebe inzira irimwo. Yasavye amakungu gufata ingingo imbere y'uko Korea ya ruguru igira ikikoze. Tillerson yashikirije ingingo nshasha zitegezwa gufatwa buno nyene. Ubwa mbere na mbere yavuze ko basaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU kubahiriza neza ivyo vyiyemeje kuvyerekeye Korea ya ruguru. Muri vyo harimwo ibisabwa vyose biri mu ngingo ya 23, 21 na 22 na 70 y'ishyirahamwe ONU. Ubugira kabiri Amerika isaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU guhagarika canke kugabanya imigenderanire bifitaniye na Korea ya ruguru. Ivyo vyogabanya uburyo ico gihugu gikeneye. Ubwa gatatu ibihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi bitegerezwa gufatira ibindi bihano inzego canke abantu ku giti cyabo muri Korea ya ruguru bashigikiye imigambi y'ico gihugu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile no gukomeza ibihano bihasanzwe. Vyongeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye amakungu kutakira abakozi bavuye muri Korea ya ruguru no kuziririza ibidandazwa bivuye muri Korea ya ruguru cyane cyane ibizuku. Tillerson avuga ko Ubushinwa ufise uruhara rukomeye ku bijanye na Korea ya ruguru mu gihe icyo gihugu gifise hafi y'ibice 90% by'ubudandaji na Korea ya ruguru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko uburyo bwose bwo kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru butegerezwa kugumizwaho. Amenyesha ko bashira imbere inyishi ciye mu biganiro ko yamara biyemeje kuvyerekeye kwivuna no gukingira ibihugu bicuditse na Amerika ku gasomboroso ka Korea ya ruguru.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, nshuti zacu, ibiganiro byacu birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.